mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda muri kano gatondo. Abaduteze amatwi abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, turongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloise Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa muri ako karere, turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, kibanza ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Ku munsi wa gatanu ejo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye ari kumwe n'indongozi mu gipolisi n'ubutungane baratanguje urugamba rwo kugwanya inzoga zitemewe n'amategeko. Eloje wirika neza aratubwira uko urwo ruganda rwatanguye.
Amahinguriro yabaye n'izo nzoga yugawe amaritiri ibihumbi n'ibihumbi araseswa. Ku mugwa mukuru Bujumbura, umushikiranganji w'intwaro hagati Pascal Barandagiye yashimye kuja mu mazone ya Gihosha hamwe na Kamenge mu buraruko bw'igisagara. Umushikiranganji Barandagiye agereranya izo nzoga n'uburozi.
Na kariyo keza kubwira abantu bataratahura neza ko ivyo bintu ari amakosa yuko ibisaka vy'imbwa vyahiye abantu bakora izi nzoga tumara twamaze kufata kwarishano bamenye neza yuko abadashikira uno munsi ejo bazoshikira.
Mukurindira ko bashikirwa abajejwe intwaro mu nzego z'ibanze, umushikiranganji abajejwe yemeza ko atakigongwe bazosubira kugirirwa bahirahiriye bagakorana canke bagakingira ikibaba abakora inzoga zitemewe n'amategeko.
Tugasaba abajejwe intwaro ko vyibonekeza ko babizi neza ko abantu baba bahazi ko baduha amakuru bakatubwira hakiri kare, ndetse mbere ubwabo bakagenda bakabimena bakugara aho hantu. Abatabikoze tugiye kuvugana n'ababuramatari n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura dutangure kubafuta, kubera yuko bigaragara yuko abo bantu babazi neza yuko ibyo bintu biri aho hantu, bikaboneka yuko batera impigi ibyo bintu. Na cyane cyane dukorere kuri izo ngo z'abo bantu bitwa abantakogwa ko abakuru b'amakaratiye dushaka babaduhe aho tuzomenya chef de quartier atavuze tuzoca tumubogoze. Naha tuvuye turabaza ko neve ba chef de quartier tugasanga atacyo yakoze nawe nyina ashaka cagenda ubu nta bintu byo kuza kubembereza bikirimo kunyira.
Eroje urika neza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda naho hagiye guhera imyaka itatu hatanguye ubuhinga bufasha abantu bafise ingorane zo kuvyara. Kare byasaba amafaranga y'u Rwanda imiliyoni 15 kugira ngo umuntu aje gukoresha ubwo buhinga mu bihugu byateye imbere. None ubu mu Rwanda bisaba amafaranga atarenze miliyoni 4, ni ukuvuga ko amafaranga yagabanutse inshuro kabiri. Inkuru iramvuye, twumvirize Asumta Kaboyi.
Leta y'u Rwanda yashyize imbere gahunda zo gufasha ababyeyi kuringaniza imbyaro, ariko isanga ari ngombwa gufasha n'abataragize amahirwe yo kubona abana. Maze mu myaka itatu ishize u Rwanda rutangiza gahunda yo guhuza intanga ku bashakanye babiri ikazavamo umwana. Iyi gahunda igiye kumara imyaka itatu mu Rwanda nk'uko bitangazwa na muganga Nisiti Nzabonima, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, avuga ko imaze gutanga umusaruro. Abana 100 bamaze kuvuka hifashishijwe ubu buryo bwo guhuza intanga. Uko bikorwa twabisobanuye na Dr. Nisiti Nzabonima wo mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda.
Iyo abantu bombi wenda bigaragara ko umugabo afite intanga y'umugabo idafite ikibazo n'umugore afite intanga y'umugore idafite ikibazo, icyo gihe bashobora gufata intanga zabo, iyo umugabo n'iyo umugore ari izabo ku giti cyabo, bakazihuriza hanze ku buhanga mu gifaransa tuvuga ngo bibare kumaze kuba efekonde. Mbega ubuzima butangiye bw'umwana uvuye ku ihuzwa n'intanga y'umugabo n'umugore, noneho ya ntanga bakaba bayizana bakayitereka mu mura w'umugore, noneho umugore agasama agatwita akazabyara umwana uko bisanzwe.
Uyu muganga yabwira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu mu gihugu cyose hamaze kugera amavuriro atatu y'abikorera abasha gufasha abashakanye babuze urubyaro kurubona. Uyu muganga avuga ko aya mavuriro yiganjemo abaganga b'abanyamahanga, ariko harimo n'abaganga b'abanyarwanda bamaze kumenya gukoresha ubu buhanga. Iyi gahunda ije gukemura ikibazo gikomeye cyugarije imiryango y'abashakanye batabashaka kubona urubyaro. Nubwo nta bushakashatsi bwakozwe mu Rwanda ngo hamenyekane umubare w'abantu batabyara, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS itangaza ko abantu bari hagati ya 5 kugeza kuri 15% bafite ikibazo cy'ubugumba ku isi. Dr. Nisiti Nzabonima avuga ko n'iki kibazo kigaragara mu Rwanda, ndetse agasobanura impamvu ubugumba bwabo bugenda bwiyongera muri ibi bihe.
Navuga ko ikibazo cy'ubugumba kigenda gifata indi ntera, ko nubwo nta bushashatsi burakorwa ariko abantu batekereza ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ikintu cy'imibereho y'iki gihe, aho abantu kugira ngo babeho akenshi bisaba wenda ngo ukoreshe imbaraga nyinshi no kagira cyacu kintu twita stress wenda nakita nk'umunaniro mu kinyarwanda umuntu mu yari kugira ngo abone imibereho abeho none bigatuma umubiri unanirwa ingufu zikazi bageya bakaba byanabigeraho na bwa bushake bw'uko umwe ashaka undi ngo akore imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka
kubura urubyaro ku bantu bashakanye bibabaza cyane umuryango rimwe na rimwe umuryango utarabyaye ugahora mu ntonganya uyu mugabo utashatse kuvuga izina rye yemeza ko abazi imyaka ine ashatse ariko atarabona umwana ibintu afata nk'ibimukomereye cyane
mu muco nyarwanda ubusanzwe bihita bigaragara niba abantu babanye mwaka ugashira ibiri gashira abantu batangira kubabaza ngo bite byagenze gute mwabishakiye iki rimwe na rimwe n'ababitabizi gahunda ugasanga bihise bitangira kuba ikibazo ku muryango rimwe na rimwe yari n'imiryango itihangana cyane cyane ko buriya mu Rwanda babaga bazi ko ari umugore utabyara wasangaga nk'umugabo ahise yirukana umugore agashaka undi nawe bikabiko ugasanga nk'umugabo amaze gushaka nk'inshuro eshanu mu myaka ibiri ihuye n'umuntu nyine akakubaza ngo bite bigeze he se nta kana wumva rimwe na rimwe ari ibibazo bisesereza kandi bitari byiza
usibye kwiga gahunda yaje gusubiza ibyishimo mu muryango biba byabuze bitewe no kubura urubyaro inashimirwa kwidakumira ikigero cy'imyaka
Ikiza cy'i service ni umuntu uyishaka imyaka yabafite yose ashobora kubona iyo service bavuga ushaka kuyuza kuyikoresha ukiri mu kigero cy'uburumbuke utarinze imyaka 99 ariko ushobora no kuyikoresha wararinze igihe cy'uburumbuke utakijya mu mihango
abifashishije gahunda bemeza ko yaje kugabanya ikiguzi cy'abajyaga gushaka izi serivisi hanze y'u Rwanda umugabo n'umugore batabyara bakeneraga byibuze amafaranga y'u Rwanda miliyoni 15 agera ku 18 by'amadolari ya Amerika ngo babashe kujya kubikorera mu bihugu byateye imbere ubu bakenera miliyoni zigera kuri enye mu mafaranga y'u Rwanda ni ukuvuga agera ku madolari ya Amerika 470 nubwo iki giciro cyamanutse hari imiryango myinshi ikibayeho mu bwihebe bwo kutagira umwana kuko batabasha kubona ikiguzi gisabwa ngo bakoreshe ubu buryo ukoresha ubu buryo abafite amahirwe angana na 40% yo kubona umwana nk'uko twabisobanuriwe n'impuguke kandi kugeza ubu bahanga bemeza ko ari uburyo butagira ingaruka Dr. Anicete Nzabonimpa yabwira Ijwi rya Amerika ko nubwo ubu buryo bugeze mu Rwanda mu myaka 3 ishize abahanga mu bihugu byateye imbere babumaranye imyaka 42 uyu muganga avuga ko umuntu wa mbere wavutse yifashishijwe guhuza intanga yabyawe mu mwaka w'1975 Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Turashimiye bagenzi bacu Eloge Birika neza na Asumta Kaboyi ubu naho tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
Ndabaramukije nshuti bakunze mahise mu kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamina ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu biganiro vyacu vy'uno munsi muri tya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kigizwe uno munsi na zimwe mu ngingo zikurikira
abantu bituye mu rwego bashika 2189 twarasanze hari ibinogo abantu bahamwe mu kubwisha dusanga hari 138
Uyu ni Musenyeri Antoine Pierre Madaraga, komiseri w'umurwi ujeje kuri no kurekuranira mu gihugu cy'u Burundi, avuga ivyavuye matohoza abahoramo mu ntara ya Ruyigi kuri kahise kabi kage karashikira Burundi kuva mwaka w'1962 gushika mwaka w'2008 iyo nkuru co kimwe nico RCR ivuga kwaho umugambi wo gutahukana impunzi ugeze turabigaruka kwandi hato mugume ku radio yanyu.
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi w'ikiganiro kiganiro iwanyu mu ntara ishami rya Unugita impunzi ku CRCR ryashize ahabona henge n'igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi kiriko kiragenda mu gihugu cya Tanzania gushika mu mpera z'uno mwaka. RCR yemeza ko izo imaze gutahukana abarundi bavyishakiye barenga gato 12,000 nayo mu mwaka uza ukazohera hamaze gutahuka abarundi barenga 60,000. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu yarusha Pierre Claverne y'inkuru akurikiranira hagufi ibazo by'impunzi biri muri Tanzania.
Igisata kijejo kumenyesha amakuru mishiramwe mpuza makungu gita impunzi RCR kimenyesha ko leta y'u Burundi yamaze gutangaza ko giteguriye kwakira impunzi zose zari zarahunze, gutyo u Burundi bubona kubahamagarira bose gutahuka mu gihugu c'amavukiro. HCR rivuga ko ariyo mpamvu hashizweho umugwinya butatu ugizwe n'iryo shirahamwe u Burundi na Tanzania kugira ngo ico gikorwa gitangurire muri Tanzania kuko ariho hahungiye abarundi benshi. Ni muri iyo ntumbero nkuko bibandanya bivugwa na HCR hamaze kuba ina amaze tarinke z'uwo mugwi kuva ku ya mbere yabereye Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania itariki 31 z'ukwezi k'8 uno mwaka. HCR yerekana ko kuva icyo gihe abarundi barenga 12,900 bamaze kwiyandikisha ku gushaka kwabo ngo batahuke. HCR rirashima ko igice cya mbere cyo gutahukana impunzi cyatanguye kuva itariki 7 z'ukwezi kw'9 gushika itariki 31 z'ukwezi guheze kw'10 cagenze neza, aho abarundi barenga gato 6,608 barasubiye mu gihugu cyabibarutse bafashijwe na HCR. Bose bavuye mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo amakambi y'impunzi 3 arimo abarundi. Icyo gisata cha ONU citaho impunzi kimenyesha ko camaze gutangura igice cya kabiri cyo gutahukana impunzi ziri muri Tanzania kuva itariki 1 uku kwezi, igikorwa kizoshika itariki 31 z'ukwezi kw'12 uno mwaka, aho abarundi barenga gato 600,000 nibo bitezwe gutahukanwa. Ku byerekeye imigambi y'umwaka w'2018 bucutangura, HCR rivuga ko ritegekanya gutahukana abarundi barenga 60,000 nka bose bazova muri Tanzania hamwe n'abandi bakeya bazova mu bindi bihugu by'akarere byakiriye impunzi z'abarundi. Ishirahamwe HCR riharura abarundi barenga gato 410,000 bahunze, abarenga igice cyabo no kuvuga 235,000 bahungiye muri Tanzania. Uwo mugambi werekana ko mu mpera z'umwaka uza hazoba hamaze gutahukanwa icya gatatu cyabo bari muri Tanzania, no kuvuga hafi 73,000. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko rishimishwa n'agahengwe kabonetse mu Burundi mu mezi aheze, ariko rikongera ko kw'igisata cyaryo HCR kidashobora guhimiriza impunzi gutahuka. ONU ivuga ko irindiriye ko haboneka amasezerano avuye mu biganiro birongowe n'umuhuza William Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania kiriko kivamwo izo mpunzi. Gusa HCR rimenyesha ko ababyifuza bose bazokoroherezwa kandi bagaherekezwa gushika mu gihugu cyabibarutse. Iryo shirahamwe ryongera ko giteguriye gufasha impunzi zose zatahutse gusubira mu buzima busanzwe, haba kubaha imfashanyo za nkenerwa n'ibindi biciye mu mashirahamwe atandukanye akorana na ONU. N'abandi babyifuza bahamagarirwa guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo leta y'u Burundi hamwe na HCR biteho neza abahungutse mu byerekeye kwiga mu burimyi mu gukingira umutekano wabo hamwe n'agateka kazi na muntu. Ishirahamwe HCR ritangaza ko atari igikorwa coroshe gutahukana impunzi mu gihugu nk'u Burundi kitifashe neza mu by'ubutunzi n'imibano. Iryo shirahamwe ryemeza ko ari nk'umuzigo wiyongereye ku Burundi, kuko ibiharuro byerekana ko abantu barenga 3,000,000 bakeneye imfashanyo yihutirwa. HCR rivuga ko ivyo bigaragarira mu byerekeye ingene abantu bagwaragurika cyane cyane indwara ya malariya, ubukene mu miryango aho hari abatagishobora gufungura kabiri ku munsi, ubukene bw'amazi meza hamwe n'uko abahora bafasha icyo gihugu bisubiye ko. Niyo mpamvu iryo shirahamwe HCR rihamagarira amakungu gufasha muri uwo mugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi. Pierre Claverne y'inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
igisata c'ubutunzi ubunaho mu gihugu c'u Burundi ikigo OBR kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta y'u Burundi cemeza ko kimaze kwegeranya bice birenga 86% vy'amamiliyaridi amajana 270 cari kibwirizwa gutoza uno mwaka bitewe n'uko rero abahora bafasha leta y'u Burundi bahagaritse imfashanyo ico kigo casabwe kwinjiza ibice 70% n'ibice 7% vy'amafaranga leta iriko irakoresha uno mwaka ivyo bikitigira bikaba vyatangajwe kuri no wa kane mu gihe mu Burundi hariko hahimbazwa umunsi wahariwe amakori mugenzi wacu Bujumbura eroje buri kaneza aradufitiye ibindi kuri no nkuru
umunsi wari umutanga kori mu Burundi watanguye guhimbazwa mu mwaka uheze w'2016 ikigo OBR kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta kivuga ko uwo munsi leta yawushizeho ibitumwe nuko abatanga kori ari bo mushinge w'amafaranga yinjira mu kigega cayo Odas Niyonzima komiseri mukuru wa OBR asigura ko uwo munsi akaryo ko gushimira abatanga ikora atagahato n'ukebura abataritanga muri intumbero mu ntango z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka ikigo OBR catanguje isekeza ryo kwandika abadanda za nabagwiza tunga bagikorera mu gifuri nabajije Niyonzima haico gikorwa giteye
nasha kumenyesha ko igitigiri ntanduka kitaraboneka neza ko igikorwa twasanze iminsi twagihaye idakwiye ko twarongira ikiringo uvuga ko abari ku rubuga bacabandanya ariko gushika ubu ibitigiri byifata kibanze berekana yuko bamaze kurenza 5000 uvuga ko hari benshi cyane rero batarajya habona
imbere yuko biyerekana komiseri mukuru wa OBR yishimiye urugero ikigaramutswa kigeze ko cegeraniza amafaranga ikigega ca leta
umunsi mukuru wari umutanga kuri mu Burundi ugiye guhimbazwa ikigo OBR gihagaze neza cyane ha mu bijyanye n'abakozi haba ku migambi ikigo OBR gishyira mu ngiro kugira cyorohereze abatanga kuri n'abagwiza tunga haba no kubyerekeye umwimbo ukaba nkako ihangiro OBR ifise yo gutoza imiliyari amajana 720 uyu mwaka tugejeje ku bice birenga 86%. Kwasobanura neza rero yuko iryo hangiro tuzorishikako bete kanabirenza.
Odas Niyonzima yemeza kandi ko kuvikori ryo kumaza apangishijwe rikuwe mu minwe y'amakomine n'intara amafaranga atozwa yigwije inshuro 7 zirenga.
Akarusho karabonetse kanini cyane mbere ubu abakotesha amazu OBR yashoboye gushikira benshi cyane gusumbya uko byarabikorwa imbere y'uko tujya muri OBR ku buryo hashoboye gutoza amafaranga arenga inshuro 7 ku yaratozwa mwakaro rero aya yaratozwa imbere y'uko bijya muri OBR yashika hafi miliyari 1 gusa ariko ubu OBR imaze gutoza arenga miliyari 7
umunsi wahari umutanga kori mu Burundi uwo mwaka uzohimbarizwa mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko ku itariki ya 5 ukwezi kuza icivugo cawo kigira giti gutanga amakori niyo nzira ishikana ku iterambere rirama no gutsimbataza intahe yo kwikukira ku mamiliyaridi 1,152 n'ibicindwi vy'amafaranga y'amarundi leta yashinze gukoresha uyu mwaka ikigo OBR gitegerezwa kwinjiza ibice 70% vyayo Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje Urikaneza urakenuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika barashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara. Umugwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira mu gihugu c'u Burundi warasozereye ibikorwa vy'amatohoza ku mabi yagiye arashikira ico gihugu kuva mwaka 1962 gushika mwaka wa 2008 ivyo bikorwa vyasozerewe mu ntara ya Ruyigi ku munsi wa kane reka Fidel d'Antoine Nsabimana akoreje ya Amerika mu ntara ya Ruyigi aduhidonido
Vyekogwa vy'umugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kurekuranira mu mabi yagiye arashikira u Burundi vyabitumbereye kumviriza abana bariya kugira ngo bamenyeshe ivyo bazi canke babonye muri ayo makuba Musenyeri Antoni Petero Madaraga umukomisori w'umugwi ujeje kumenya ukuri no kurekuranira aratubwira ivyo bakuye muri iryo tohoza ryabereye mu ntara ya Ruyigi
Uje ivyo amaze kuronka nuko hari abantu bituye mu rwego bashika 2189 kuko murazi ko twatumbereye imitumba nka yose kugira tumenye n'ibinogo rusange twarasanze hari ibinogo abantu bahambwemo ku bwinshi dusanga hari 138
Musenyeri Madaraga aratubwira ko basanze ibyago bitandukanye byagiye biraca mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi
72 naho byabaye barakubwira bati ngahe iwacu haragiye nk'uyu nuriya tumugabo abatware baramamye atahe nabo babujije ko basinzikariza ubuzima mugihe cyana gatatu nka bose bakubwira bati aha byarahashitse nibitahashitse mugihe haba 93 byaciye bishika 96 wateye imirwi y'abarwana abatari barashikiwe nabo nyine batinda barashikirwa hari usanga harapfuye cyane abatutsi mu bice na gatatu mugo mu nyuma abahutu nabo nyine barapfa batari bakeye
ni ikogo gisozere intambwe ya mbere y'uwo mugwi yabwira amatoza kuvyabaye none hagiye gukurikira iki musenyeri madaraga
ubu tugiye kwandika kahise gafatiye kuvy'abantu bo nyene bivugiye ivyo rero biramutse bimaze gushika hamwe hacakurikiye kwandika n'igitabo cakahise kugira ngo abana bamenye ukuri kuvyabaye n'igihe bari ko ragira bati tujya dufasha abarundi gusubiza hamwe babigire mugabo bazi ivyo kuri ivyashikiye basi na basekuru
uwo mu gusozera ico gikorwa mu ntara ya Ruyigi mu gihe bamwe mu banyaruyigi bafashijwe na diocese gatolika ya Ruyigi bari baratanguye gusaba imbabazi ku mabi bagiye baragiriranira muri kahise aho twovuga kamwe mu turero twinshi aho umuryango witwa Karama Yuvinari wagiye gusaba ikigongwe umuryango w'abasigwa babihogora Gabriel umviriza Karama Yuvinari
jewe abo nishi nababyeyi baba bavukanye mubona turi kumwe je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati Karama umwicanyi kubera bari babonye yuko nari mubatanga amategeko y'ukwica kubera ico cyaha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ingengende gusaba ikigongwe abonagiriye nabe ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umujyango wose ukoranye
umujyango w'abasigwa babihogora Gabriel baratanze ikigongwe ataguhiga imanga izahaki bihogora aserukira abasigwa babihogora Gabriel
Karama Juvenali ukunyene mumubona afukamye yaraje kweri aricisha bugufi aradusaba ikigongwe kwe turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nkuko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristu barugi bakoranye na diocese yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nkuko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro twebwe mujyahoswa nabihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tubonanye tunezerwe twiginane ko nababwiye yuko ari shetani yabigitse
umugujejo gutohoza ukuri no kurekunira mu Burundi utohoza kuvyago vyagiye birashikira u Burundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'2008 mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Maranga mutima ye ni menshi Niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire Ngo yarazi ukwezi ntiyarazi izuba Yarimenye uko yakubonye Yarakubonye agira amazinda Ngo yewe yibagiwe niyajya Ahubwo atangira kurota agatoki ku kandi mwicaranye Yantumye ngo nkubwire ko agukunda Aka karirimbo ndirimba nakawe Mu bibi na mu byiza azagukunda ngo agufite ku ntemero z'umutima Kire kwa gukunda Aka karirimbo ndirimba nakawe
Kadirimbo ni yantumye ka King James Nuko rero ncuti bakunzi twongere tubahe ikaze murabimenyere ko nkano mango cha tubatahiriza abanyu tukongera tukabahuza n'abanyu bari ku makambi atandukanye murashobora kuduhamagara gato kuri WhatsApp yacu ariyo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe twe natwe duca twongera tubahamagare hama mwitahirize abanyu ikiganiro ni wanyu mu ntara turashimye kandi kuvyo mwatwandikiye kuri Facebook yacu mwarasavye ko uno mwanya tuwongereza reka turiko turavyiga tuzobabwira uko bizokurikira ni juge Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara
umwami kazu yobora nituze kwiyakuboye ibi bibirahunga ngo ntajambo
rya sobanururiwe yanumye ngo mubwire kwa gukunda mwaka karirimbo ndirimba nakawe mubibi no mubyiza zagukunda wagufite ku mpembero z'umutima
kaba tufise wa mbere ku murongo twakirie ni Jeremy Jeremy amahoro
amahoro
neza ego murakomeye muherereye he
turakomeye ndi muhambi induta
mukambi ya nduta Tanzania havugwa makika Jeremy
sa
ni mukambi ya nduta ngaho Tanzania havugwa maki
ino na mahoro nukuri turasima akavura ngira nkuko kari nandi nakavura karagwa nubwo mu minsi kari katwaye ibintu bitari bike
umaze igihe kingana nga gute ngaho mu kambi ya nduta ka Jeremy
na hasite mu kwezi kwa mbere mu 2016
2016 urumva mu mwaka uza mu kwa mbere uzoburumanije imyaka ibiri
yego cyane
hama ukivuka ukategekanya gutaho kajyari
nkuko biriko biraba no ku bandi nko mu nibukebuke n'ibintu bigenda bukebuke umuntu amaze kwiyumvamo amahoro mu mutima wiwe n'ingombwa natwe mu minsi turatahuka
Jeremy ukaba ushaka rero kuno munsi ijwi rya Amerika ricari gukumbuza nde
ndashaka kuri inkumbuza ku babyeyi banjye nashyize iyo i Burundi mu rugi butezi kumubira hamwe n'abavukanyi banjye ahantu ngaruka kuri Pascal n'umukenyezi wiwe ndashaka kandi gutasha umushinga ntawe bita Ferdinand araho kuri homwe ashona ngaho kuri homwe ndavyo bari kwarumvira ijwi rya Amerika hamwe n'abagenzi bose bose banzi kumbure nkaronka akanya ko kudondagura vuba ngaho kumubira aho kuri homwe nkaba ndabipfuje kuguma bakurikirana iradiyo y'ijwi rya Amerika hama turabakumbuye mu minsi ngira tuzova kumwe nabo
urakoze cyane rwose Jeremy mbega nimba atari banga ico gihuhunga wahunze uva mu ntara ya
nahunze mva mu ntara ya Ruyigi
neza na neza amajaye
ibutezi
kumubira urakoze cyane rero ngira ngo abari ngahe wibutezi barumvise amakuru yawe kukomeye
murakoze
cyane mwe muca muvuga ngo barumvise ko arakavubu urakoze cyane rwose Jeremy ngaho mu ikambi ya nduta turamukiriza abarundi bose bariyo ijwi rya Amerika kino kiganiro kiratunganywa minsi yose kwa mbere gushika kwa gatanu kubera mwebwe muzoze muraduterera ivyumviro
urakoze
cyane rwose na kanya rero ijwi rya Amerika ribatahiriza banyu rikongera rikabahuza n'abanyu bari mu makambi ejo twari twabibarije kuri Facebook yacu VOA radio yacu tubaza ati mbega mushaka ko duhindura iki muri kino kiganiro canke mushaka yuko icabaryoheye muri uno mwaka tumaze twokomereza hari ca twinshi mutwe mwagiye muravuga mugaruka ko mwaradusavye ko kanukanya ko gutasha ko kongerwa ko twarabishikirije abadukurira tuzobabwira ico rero bazotwishura nk'inyisho
kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mfite bakunze mwatwumva mwakenuye Diane na Hazo mari kumwe kuri micro nshimiye vyimva mutima Macbile ya Bero yari muhinga bw'ivyuma nkashimira na mugenzi wanje Eje ni mukankusi yafashe gutegura no gutungana kino kiganiro ko turi batatu twemi tukabipfuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu
Abandanya kumviriza ijwi rya Amerika mu masegonde make nukuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu